et la théorie jouée d'Américain. Et je vais dire que je suis un peu plus de temps 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 que je suis
Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri saa gace munsi tugiye kuganira n'abatumire bacu ku byerekeye inama yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu Burundi, hagati umushikiranganji yawurongoye hamwe n'abakuru b'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi. Muri iyo nama umushikiranganji yajejwe intwari hagati yarateye akamo abanyamigambwe kabasaba kwifatanya na leta mu migambi yo gutsimbataza amahoro no kubaka igihugu. Ikibazo cyo kutihanganiranira mu banyapolitiki cyaragaruswe ko cyane. Twatumiye rero mu kiganiro abashyirantahe bari mu Burundi bakurikiranira hafi politiki kugira ngo bagire icyo bashyikirije kuri iyo nama yabaye hagati ya leta y'u Burundi n'abanyamigambwe. Twakwibutsa ko inama nk'iyo atari iya mbere. Uyu munsi rero twatumiye Zeno Nimubona, umukuru mugambwe Paina Imbogora Burundi. Mwiriwe neza Zeno Nimubona?
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye cyane.
Turi kumwe kandi na Apollinaire Nishirimbere, akaba nawe nyene ari mu Burundi. Mwiriwe neza Apollinaire Nishirimbere?
Mwiriwe neza nyakubahwa mumenyesha makuru. Yego murakoze.
Turi kumwe kandi na Surprise Nkurikiye wo mu ishyirahamwe On Europe. Mwiriwe neza Surprise Nkurikiye?
Mwiriwe neza umenyesha makuru.
Muraho namwe aho i Bujumbura?
Yego turaho, twashimiye Imana.
Yego mureka dutangure kuri mwebwe mutwidondore imbere ko dutangura ikiganiro. Mushe na Surprise Nkurikiye?
Kite Nkurikiye kaba ndi muhuza bikorwa mwishyirahamwe On Europe Burundi, ishyirahamwe ishinze gukurikirana imbere amatora imbere yayo hagati n'inyuma yayo.
Ni byiza cyane rwose. Reka tuhe n'akanya umushikirantahe Zeno Nimubona.
Nimubona ndongoye mugambo w'Imbogora Burundi kare.
Ni byiza cyane rwose. Apollinaire Nishimbere?
Ego nanje ni Apollinaire Nishimbere nko muje kwivuga nkabandi umunyamabanga w'ishyirahamwe Initiative Citoyenne pour l'Environnement et le Développement Durable ISED, aba kandi ndumuhinga mu bijyanye no gutumatumana ko amakuru mu bya politique bita communication politique, hamwe ndumuhinga mu byerekeye icyo bita justice fiscale et sociale.
Ni byiza cyane rwose. Imbere rero yuko tuja ku muzingi w'icyo kiganiro, nashaka ubwa mbere na mbere dutangwe twumvirize umushyiranje w'Uburundi ajejwe intwari hagati n'umutekano Ndirakuca Jarve ku kamo yateye imigambi. Reka tumutege amatwi.
Kuganira n'abigwa n'ibyerekeye igihugu hose igiye kuba ingendo ya misi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukaba ari wose kandi atariko vyahora. Nicyo gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko abyara imigambi y'iterambere hanyuma mube aba mbere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro
reka dutangwe kuri mwebwe zinonye mubona ako kamo mwaka kiri gute
ako kamo ni inkoramutima ingendo yo kuganira yibaye ingeso bigabanura icuka kibi bigabanura inkurikizi mbi zo kutaganira bataganiriye baricurana bataganiriye barikekana rero iyo abaganiriye ivyo vyose bica bihera bikavyara iterambere bikavyara umwuka mwiza bikavyara kwizigirwa na bose
Mwoshika na Apollinaire, nishi mbele na mwe ya kukaa mwaka kili uta?
Kwege, jewe mwungu inda mwutuma tuma kama kuru ya kukaa mwa nata kiyeko alinge ndo leta ya flashe kandi nita wanika yuko minge warundi wangora jihecho tawaya ikiwazo wachabiru kwa mwindu yuko kurondra mwawa huza ndabona yuko ubu abanye politike y'abarundi bamaze guca uruma no kuvuga abarundi cyo bita matite politike no kuvuga yuko ubu twakuze mu bya politike iyo ngendo ni nziza cyane jewe ndayishima kandi ibandanije hoteli imbere kandi tukaza mu bihugu biteye imbere cyane haba mu bya politike muri demokarasi hamwe mu iterambere
Ego mi, suplice murikie, mwishire mwajani mwakwike na itunga yonja matora imbire ya yu, eka gicha matora nyuma ya yu, mukabamu wanako murikigihi nyuma ya matora hasa na habayi gahingwe akukamo kumushikanaji jezu gino hawe hagati na mateka na mjihugu na kakiri yu.
Akukamo kumushikanaji gino hawe hagati mjihugu, itarambere yu zangi na mateka na tuwaja kiriye neza, muri onero ku Burundi ari observatoire national des elections des organisations pour le progrès twishinze gukurikirana amatora imbere hagati nyuma yayo ako kamo rero k'umushikiranganji gatise uruhara ntangere mu gihe yahamagariye abanyamigambwe bose ko boreka by'amajambo ariko bagahamagarira abanywanyi babo ko bokura amaboko mu muzi ariko bakaja hamwe kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere ubwo ruhara rero intangere na cyane cyane imbere y'amatora murazi ko iyo amatora aheze ayandi matora abageza yuko ategurwa mu gihe rero abanyamigambwe abarongoye imigambwe bose boca baja ku kivi bagahamagarira abanywanyi babo yuko baja kubikorwa by'iterambere nta nkeka ko igihugu gishobora gutera imbere wanashaka bikabona byiza ku barongoye imigambwe kubera ko iyo hageze amatora usanga bagiye kubasaba amajwi kandi by'ukuri imbere y'amatora atakina kimwe bigeze babafasha rero iyo byonatuma bibafasha yuko batababwira imigambwe batoba babafasha mu gihe bwotsinda amatora bakabyumva neza kuko babakurikiranye barabye bababarije ibibazo bafite cyane cyane mu bintu by'iterambere amahoro umutekano n'iterambere
egome nkuko muri iyi nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ari i Kigali mu Rwanda Claver niyo nkuru ibivuga eka n'abanyamigambwe basa n'abakiriye neza ako kamo reka dutega amatwi umushyirantahe Gabriela umushyirantahe yaserukiye umugambwe APDR reka tumutega amatwi
bashima cyane rero ko umushikiranganzi mwagishinga yifuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe gumira abana ayingwa kigaca bituma ingorane zose zigira gute kandi turaterera leta ibikira twara ibigenda neza tukabivuga ibitagenda neza n'abandi tukerekana kandi tugatanga n'umuti intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambwe atarabanze b'igihugu izo tujyora rero mu gihe twashikira igihugu kiyubashe abene gihugu bateye imbere
mu mushyana heze none mubona subwa mbere nkuko twabivuze mu ntango inama nkizo ziba ariko icuka kibi hagati y'imigambwe ikagushamirana ikakutihanganira n'ibintu byabandarije muri baza ko imvugo izoshobora kuba ingiro muri iki gihe
Nibyo twabonye mu minsi yahera umushikiranganji bwarongi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwararinganiza ibiganiro atacyo bifise atantu mbere bifise gushikako mvuga ubushikiranganji bwariho mu gihe cy'igihumbi bibiri na cumi na gatanu n'imbere ya kuko twari twarashitse ku masezerano ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ingene twotegura amatora yo gushika mu bihumbi byazoba mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubushikiranganji bw'ico gihe bw'iyo b'intwaro bw'ico gihe bwaragira amanama yo kugira ngo bereke abantu ko bariko baragira amanama ariko atanzira bagomba gushikako ataco bashaka gushikako arivyo vyavuye bitera imvururu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu itashobora itategerezwa kuhaba kuko vyinshi vyari vyumvikanwe vyarimwo mu rupapuro rw'inzira rugenda kuri ayo matora rero ico twosaba ubushikiranganji bw'ubu bwobwo nibwo bwanavyitumye ko bwogira ibiganiro bishobora gushika ku ntego gushika ku kintu dupfundika nk'ubuye inama duherukamwo yariyo kuraba ivyo twari twumvikanye mu nama ya mbere mugabo ingene vyagenze hapfuye haba abarimu babiri baduha ivyigwa ku vyerekeye demokrasi ishingiye ku migambwe n'intego igihugu gitegerezwa gufata kugira ngo giterekeje imbere bica bituma rero tudashobora kuraba neza ivyo twari twateguye yuko turaba ivyashitsweko imbere imbere ivyo twari twumvikanye ivyashitsweko n'ibitarashikako kugira ngo tuje tugira amanama turaba ivyashitse ibisigaye aba ari vyo dukorerako iyo ntumbero rero iraturemesha ni nziza cyane
musa n'abafite akizero muri iki gihe mwebwe rero
yego dufite akizero kanini cyane ko ya ibintu iyo bifise metodoloji niko nubivuga biba bifise n'ingene bishikwako ikiyuhice intego nini nyirake bigashikwako mu gihe ufise ingene utunganya ibintu uko babivuze bikoze ni ukuri ivyo babyiza cyane
mushikana suplice nkurikiye namwe murabona ko imvugo izohava iba ingiro mu vyatangajwe muri iyo nama
muri honorable Burundi turabona yuko icyizere kiriho na cyane cyane iyo abantu bahamagariwe kubaka igihugu hanyuma bakavugana bati uruhara ya mbere no umutekano bakabona yuko by'ukuri nabone bahamagariwe guterera rero twebwe twari dushimishije honorable Burundi nuko inama heze abari bitabye inama bose babyumva kumwe babona yuko ibiganiro ari intambwe ari umushinge bashobora kugira ngo bose baje hamwe baterere mu iterambere ry'igihugu rero nkuko babikoze byaribonekeje yuko abayitabye iyo nama bose barongoye imigambwe babona ko by'ukuri bose bateza guharanira ikintu kimwe kuko amahoro n'umutekano abungabungwa mu gihugu cy'u Burundi kandi bose bahamagarirwa guteza imbere imigambi y'iterambere buri wese hanyuma ashobore gutunganirizwa mu biwe no mu biwe no mu iterambere ry'urugo n'iry'igihugu
murakoze namwe mushikana ya Polinere nishyira imbere inama yabaye mwihweje amajambo yahavugiwe murasa akizera ko imvugo izoba ingiro muri iki gihe
jewe ndafise akizero kanini cyane kuko turaze muri aya mezi leta imaze yonyene biraboneka ko hamaze kuba kino kwita umwimbu cyane rezita zijyanye n'ibivugwa imvugo ya politike yo muri ino minsi irajanye cyane n'ingiro kuko nibaza yuko icyahora gituma ibintu bitajya mu ngiro ni uko hataba hariho ugushaka kwa politiki ubu rero turabona ugushaka kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ni ukuvuga uhereye hejuru gushika ku ndongozi zo hasi imvugo ni imwe kandi imvugo ijyana n'ingiro bavuze bati iki kintu turagikeneye nicyo kiragikozwe ubwo yuko ni mu bijanye n'ibyo bya politike barongo imigambo cyane gushambira nabyo nabyo ko babifashe mu minwe bagifata nk'ikibazo cy'iwabo nabyo ni uko nyine bizatuza kugenda kwa yento ndabyiweje rero mbona yuko ikizere ari kinini cyane uravye niyo tuba turava n'imizi y'ireti maze biraboneka cyane yuko hari ikizere kinini ko ibintu bigiye guhinduka kandi n'ubu biriko birahinduka byinshi nibaza yuko ukushaka kuhari kandi nanyine kibaye umukobwa iwe yamara bivuze ati nkeneye gushika nko gushika mu 2025 atamuntu azoba acidoga avuga yidogera leta avuga ko ayigwanya nubwo yuko abantu bazoba bashimishwa n'ibyo biba biriko birakorwa kandi ariko arabikora nibyo rero je nibaza ndafite ikizere kinini cyane
mushe ntahize nimubona imbere y'amatora abanyamigambwe na leta kenshi na kenshi hari igihe wasanga bavuga rumwe cyane cyane bakibura urwaruka rwabo ariko ibyo ntibyabujije ko urwaruka rubandanya rutara mu mitwe muri yaza ko muri iki gihe ibyo bizoca bihagarara ubwo ruhagarara ruri no mu banywanyi b'imigambwe bizoca nabwo nyine rurangira cyangwa rukagabanuka
mu bisanzwe urwaruka ntirushobora gushamirana ngo imigambwe hagati y'imigambwe ibyo ntibibari ari urwaruka rushamiranye hagati y'imigambwe ruba rushamiranye ni ukuvuga ko intwaro muri aho hantu iba atako yifashe muri icyo kiganiro baravuze yuko abajeje umutekano abajeje intwaro baba bigenga ni ukuvuga baba atabo bahagarariye mu ntumbero mu mvugo y'ikirundi bimwe bavuga bati umwami ntavukana niyo nofata netralite rero ibyo bibaye bica bitungana mu gihe abatwara abajeje intwaro n'abajeje umutekano biyumvise ko bari hejuru y'imigambwe ntusubira kuvuga ngo aba nakabagwa bashwanye oya bica bihera
egome mushyanahe polonye nishyira imbere ibiganiro reka umwumvikano hagati y'abanyapolitike bo hejuru abakuru b'imigambwe cyangwa abakuru barongoye imigambwe yaba itavuga rumwe na leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi igihe cyose bumvikanye ntibyabujije ko twumva hirya no hino mu Burundi urwaruka ruriko ruratara mu mitwe y'imigambwe itandukanye namwe musakizere ko ibyo bigiye kurangira
je navuze kandi je nabivuze n'abakurambere babivuze bati umwera uvuye bukuru ugakwira igihugu cyose je naragiye mu migambwe ndaje ni mu matora ndandindendera cyane muto ndo nanjye ndumugaruka narabaza nkabaza none nk'ubu aba bariko bapiki kuko turavye amafoto cyangwa amazina yamaboneka ubona bariko bagwana mu nda bicaranye basangira jewe ndafite akaryo ndafite na opportunity cyane chance zo kumwanya rimwe rimwe nkicara n'abanyepolitiki nkabona bariko barasangira nicyo bituma rero ngeni nkamambwira urwaruka ni mbega mwe muri ko mupfiki ubu rero nibaza ko abarundi batari guca ubwenge harimo n'urwaruka bamaze kubona yuko kintu cya takina kimwe kiboneka baba ariko barapfa baba ariko bagwanira inyungu z'abandi izabo nazo bazibagiye ubu rero ko leta yafashe mu minwe ikibazo cy'urwaruka na cyane cyane cy'ubukene turabona yuko ibyo bintu bizohava kuko twarabiravye dusanga urwaruka bo hasi rutero ibyo barukuru bakora gushyambirana rubiterwa n'ubukene si kubera yuko batabahuje ibyumviro bya politiki kuko uravye amaprogramu y'imigambwe baba bafite nta byumviro bya politiki biba bitandukanye cyane bafite byotuma bashyambirana ubwo rero ko mu majambo make umwe uvi bukuruka ku gihugu cyose nimba hari ibiganiro cyangwa kumvikana mu migambwe bwo hejuru kubera iki abo hasi bashyambirana raba nawe iyi minsi iheze mikeya ireti maza ivugiye iti ntidukeneye gusubira kumva bashyamirana ubu hari ibyo mu mwaba muherutse kumva jewe aho mperereye mbona imigambo yose urwaruka abakenyezi abagore abatamakazi bose babanye neza ni ukuvuga rero yuko imbere ni heza mbere n'ubu turiko tuja heza kandi turabona ko leta ariko yabishyira mu ngiro aha rero si ugushikuza ni ibintu je mbayemwo jewe nzanzwe mba mu makaritsiye mato mato iyo mu gisagara cya Bujumbura mu za Kamenge za Kinama ndabibona ndabona yuko icuka ari cyiza kandi ibyo biterwa n'imvugo ya politiki irebeje
murakoze nkurikiye namwe murabona ko umwumvikano utanguriye hejuru uzokwiragira no mu rwaruka rw'imiryango itandukanye
yego ndabona yuko ikuri rase cyiza cyane ko bose yuko bitoba anya baba kwa ubaru aro ke mika kwita lukanye ko to na gufikana atare tane ko abanya bikambe bo muri kabo de tadi ko abara bahitika abantu ari ba ukaga bacho rase cyane bikitike cyatu pandi ni bikitike ari madaza abaza cyita matora mukinye fatwa dikitete n'eto toko no bihabere ariko rero mu babona yuko ibiganiro ubutatu byatahuye neza kandi bitabizozera neza bitarike byabaga bivuga gusanga barumvikanye ibintu mugabo ntiyabishyizemo ariko turabye ingene intwaro abagezwa intwaro ubuye abahinyike cyane n'igihugu bose kugira ngo udakwinjira mbere kumvikana hanyuma abadashyira nk'ibyo byapa bitirike bose bagatereza kumvikana kugira ngo bajye ku iterambere nyakuri na cyane cyane duhereye nyakubahwa nyine tubaje ku gihugu yashyize avuga ati turi kumwe twese birashoboka kugira ngo bose turonke ibyo fungura n'umufuka turonke ubuzure amafaranga rero mu gihe abajya politiki bose bajya bakurikira kugira ngo bashyigikire umugambi w'iterambere yuko abantu bose bashyigikira itandukane byabo ibintu bita ku muganga bya politiki gusa nk'uko umushyikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yari bashyikirije bose bakayaza rumwe ntagire ububara ndarikuze nk'uko byibonekeje ko bose bayanze bashyira hamwe abanyepolitiki rero basaba yuko ubuya bwibwe uburezi bwose uko turabiye turi ko aho tugeze demokarasi niho rusange irikiranye rero ko abanyepolitiki bose ubutandukane bwabo no mu byiyumviro byabo bitandukanye bose bakumva kumwe ko intumbero nyakuri ari iyo kubwira ngo tuze ku mushinga w'iterambere riboneka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanganira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushyanahe ya Polinere ni ishyira imbere mu gihe imvugo yoba ingiro eka hakaba umwumvikano imigambi yose igakorera hamwe ku nyungu z'igihugu zogira ingaruka nki kuri politiki y'u Burundi na burya tuzi ko kenshi na kenshi abarundi batari bamenyereye kwitaturira amatati kenshi na kenshi bambaza abantu ari abanyamahanga canke abandi bantu kugira ngo batatuye amatati ivyo vyaba vyerekana ko abarundi bagiye gutangura gutatura amatati ari hagati yabo
nk'uko nabivuze tugitangura iyo misinye nziza cyane ikimenyetso cyiza cyane mu byerekeye politiki y'u Burundi kandi ni intambwe ikomeye jewe mbere ndabibona nka kuha nubwo aba ari nka kuha politiki muri mu karere kuko u Burundi bwari busigaye bwonyine uraze ibiba hirya no hino ku isi mu za Kenya hehe abatavugana rumwe na leta bararamukanya hanyuma amatora aheze akazi ubuzi bukabandanya irambere ikabandanya rero ingaruka zicaze ingaruka ni iterambere ry'igihugu ni ukuvuga yuko byabitwakwirwamo tukamaramo imyaka itanu tuvuga ngo nabo bariko barashambirana ntituzobisubiramo tuzoca tuja mu bikorwa by'iterambere ibihugu birimo demokarasi n'intwaro ibereye n'intwaro rusange ibereye usanga kenshi baca baca cyane mu bikorwa by'iterambere aho kuguma mu bya politiki ariko naho biruko ntituvuze yuko imirambo yose itegerezwa kuja mu mugambi umwe umwe kwakira ngo umugambi umwe oya turi mu migambi myinshi kandi kutagira icyicaro kiri abahurije ko ntibisanzwe ahubwo imigambi izohabe mu kwereka leta utunenge bitagenda neza apana kuvuga ngo kurwanya leta bimwe twari tumenyereye mu mvugo za kera ariko gushyigikira leta kandi bayishyikiza ibikorwa nibyo jewe mbona ingaruka rero ni uko tuzogira icyizere tukagira confiance ku basanzwe bakorana n'u Burundi muri mu migenderanire n'ibindi bihugu mbere tumwe babitumwa ko kumwe byari bitanguye byari byatanguye imbere y'ibihumbi 2015 muri radiyo ko Burundi bwari butanguye buratumwa ko mu yandi makungu gufasha aho Burundi bwatanga mbere n'abafasha mu gutatura amatati mu bindi bihugu niba rero ko ubu twasubiye kuri rya ngendo kandi nkaba nivuza yuko jewe ku bwanjye byo bandanye kugira ngo u Burundi kukizome igihugu cyo gufatira abakarorero haba mu ntwaro rusange mbere haba no mu iterambere kuko umuvuduko mbona enye ni cyubahiro umukuru wiwe afashe nawe akajimbere abandi nibaza yuko amuje bandanye ko igihugu cy'u Burundi kiratembe nta kabuza ari bihugu byinshi biri mu zi Burundi tuturaze mu uko bingana abamubantu canke ubunini biri mu zi Burundi mugabe byatembere cyane nubwo yuko u Burundi ubu tuve muri aya madiskuru ya politiki ya misi yose tuje muri diskuru cyane na ratifu y'iterambere hanyuma dukure urugwaruka mu bukene dukure urugwaruka kutagira akazi turuha akazi nizobona yuko ibyo byo gucyamira na byo tuzacyabihana tuzosigara tuvugira politiki ku maradiyo ni ku mateleviziyo abana nabo bari ku kivi nk'mu bindi bihugu muri ibyo bihugu musanzwe murimo murabona ko politiki ibishushe cyane tukayibona tukabona umenga bagomba bakora ndeko mbwa nawe ukora ku wundi kubera yuko bamaze kubona iterambere cyacu kuko ibintu uba wubatse n'icyuya cyinshi ukoresheje ingufu nyinshi ntujya kubisambura nicyo gituma natwe abarundi twotugenge tukamenya yuko politiki ari politiki mugabe iterambere ryatembere kuko ibintu uzambuye umunsi umwe birawugora ukabyubaka imyaka cumi rero ijya ngendo ya kera tuyivemo tube barutumwa ko natwe twufasha abandi kubaka aho kwa amatwi ko turazera inze haba mu bikorwa by'iterambere cyangwa bya politiki turafite resource zimena abantu bakwiye tukagira mbere na resource na pirere imana yaduhaye dushobora kubakisha igihugu cyacu murakoze
reka tugaruke ku muntu ushyira na heze no nimubona nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo nkuru ku nkuru mwese ku nama mwese mwashimye ku mwumvikano reka hagati y'umugambi uri ku butegetsi n'imigambi itavuga rumwe na leta yo gukorera hamwe ibyo byoba bishobora kuba bibaye akabyo kuko abarundi bashobora kuzohora batatura amatati hagati yabo aho kwambaza abanyamahanga canke abantu bari hanze y'igihugu reka zeno nimubona mu kandi gato
aho tugeze ni intego kandi intego tubona iteguye neza rero rindira mu minsi tumaze kuja turaraba ibyakozwe n'ibitakozwe ngene dushyiraho ikirangaminsi y'ingene byogenda niho woca ubona uti bagiye kuzokoreramo ariga nk'ibyo ntibinoroshe kuvuga ngo imigambi ikorere hamwe gukorera hamwe ni ukuvuga ko muba mwateguye ingene gukorera hamwe ingene byogenda ingene atawoja iruhande ingene atawoja imbere wundi ngo ajya inyuma ibyo rero ingene twokorera hamwe ntibiraboneka nicyo gukorera hamwe kivuga kuko ntibishatse rega mumenye ko n'imigambwe izindi migambwe n'ingene ikora ari ibintu bishatse atari biri mu mico y'ikirundi ya kera dusanzwe tuzi birati byo kwigwa ingene utwa ko ari mu butegetsi n'uti witwa ko atari mu butegetsi icyo bateza gukora n'icyo badateza gukora n'ingene amategeko yububahiriza bombi ibyo ntiturabisikako mugabo twashimye intego
egome moshena suplice nkurikiye ibimenyetso biva muri uyo mwumvikano izo nama byoba byerekana ko aho kera abarundi bashobora kuzora batatura amatati ari hagati yabo badaciye ku banyamahanga cyangwa abandi bantu
ego tukaba turaba ingene inama abayitabye bose bumvikana biribonekeza yuko by'ukuri bazabarwe bumvikana cyane cyane ko intumbero ya mbere ari uganira icyo umwe wese abona ahita agatomokewe ariwe kagishyira ku meza hanyuma babiganire ko hanyuma by'ukuri n'umwe wese yubahirizwe na cyane cyane ko cumi na kane y'ibwirizwa nshingiro ivuga yuko abarundi bose baterezwa kubana mu mahoro n'umutekano kandi bakihanganirangira ubutasa bwabo ibyo bitandukanye ni nacyo gituma rero ibwirizwa nshingiro murazi yuko yitwa rikuru ya repubulika y'u Burundi ibonekeza ko leta y'u Burundi ubuya ibonekeza ko imvugo ari yo ngiro kandi iryo shingiro rikaba ari iryo bwirizwa nyamukuru leta itegereza kwisunga icyizero ni cyiza rero uba bafise amakenga nibaza yuko ari ukugwiza ayo manama ayo makenga rero agahera bivanye n'ibyiyumviro umwe umwe wese yashikirije n'ingene icyumviro cyiwe cyafashwe mu minwe
ego
rero ko ni icyiza kiboneka nyakuri
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Emotion haze no nimubona gukorera hamwe mu iterambere ry'igihugu mu gutsimbataza amahoro ni gikorwa gihambaye cyane rwose ku migambwe yose ariko ikibazo cyo kuvuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gukorera hamwe ikakumvikana ku bibazo byose n'indi migambwe yose itavuga rumwe na leta ni ikibazo kitoroshye no mu mademokarasi yakomeye ibyo bintu ntibishika gushikaho nta umugambwe uri ku butegetsi wumvikana ku bibazo byose n'iyindi migambwe itavuga rumwe na leta icyo kibazo umuntu kifashe gute
umugambwe uri ku butegetsi bavuga kuri ku butegetsi ni ukuvuga umugambi watanze ubutegetsi si umugambi uri ku butegetsi ni umugambi watanze abategetsi babyumvise uko ko abategetsi naho baba bavuye mu mugambi munaka baciye baba abategetsi badaciye baba abanyamigambwe byose bica bishoboka kuko bose barahura hose barahura mu mugambi bakarahura mu bandi ibyiyumviro n'ingendo kuko bakorera bose dako gukorera bose rero ntacyo ubuza ko bigenda neza mugabo hari naho batarabyumva uko
reka n'icyo
kibazo
ego mereka n'icyo kibazo tukibaze nyine umunsi yantahe suplice nkurikiye imigambwe ukore hamwe mu gutsimbataza amahoro mu reka mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu ni bikorwa bihambaye cyane rwose ariko kenshi na kenshi icyo gikorwa kugira ngo iyo migambwe yumvikane ku bibazo byose amaprogramme yose araba igihugu n'ibintu bitoroshye cyane rwose kugira ngo ibyo ntibibe intambamyi iyo mwumvikano usa n'utangwe kubaho ibintu byogenda gute
mu bisanzwe kubintu bitereza kugenda ni uko byibonekeje ko bose bafite intumbero imwe intumbero imwe ni iyihe ni uko igihugu kiba mu mahoro n'umutekano kandi kikaba no mu iterambere rero mu gihe wose iyo bari kubariyamamaza umuntu wese aba afise imigambi y'iterambere projet de société rero iyo migambi y'iterambere niba yizane n'iki gihe cy'imbere y'amatora hanyuma bayishyira hamwe bavuge bati ibintu bigenda ukunokonoko byagenda ukunokonokonokonokonoko atari ko umuntu wese ashaka kwishyira yikwereka itako ikintu kibi nicyo kwitogerako ariko iyo abantu bari kuburiyumvira ikintu cyo gukorera hamwe ni ikintu kiza rwose ibyo biganiro rero byatanguye kandi bigatambura neza niba bibandanye uko nyine umwe wese aze afise umushinga wo guterera ibyiyumviro byo kugira ngo igihugu gitere imbere kibe mu mahoro n'umutekano ntangere n'agatekano namubona hamwe n'intwaro ibereye ibyo biganiro ntibyabandanya uko oya bamwe bamwe bose n'uwashaka kwikwegera ko ati nyuma y'abandi azohava asanga ari we wenyine ari wenyine hanyuma gutyo asange na we nateza kugondorwa amubone ko ibyiyumviro byiwe bitubaka yobireka akabigira
Pauline nishyira imbere muri demokarasi birahambaye cyane rwose ko haba imigambwe myinshi eka ifite intumbero ya politiki itandukanye mu migambi yo guteza imbere igihugu cyabo cyangwa abanyagihugu babo ariko birahambaye ko naho muri iki gihe havugwa umugambi wo gukorera hamwe imigambwe itavuga na leta y'u Burundi haba ubwigenge bw'imigambwe cyane cyane kubyerekeye intumbero ufise mu migambi yabo guteza imbere igihugu nabwo nyene no gusimbataza amahoro kugira ngo iyo migambwe igumane ubwigenge yongere ikorane n'umugambi uri ku butegetsi ku bwanyu byogenda gute
je ni yavuga ko ibyo byose byashoboka kandi mugabo nta byamazera ngo de yada kwa chuki tuma na nyakuwa mshiranga nje yana tumieko kukiango alavazi kumi shuruka nuko chiza ugeenda sukumba yuko nabuwa basira mwumwaro wakasha ilikuwa ahubo ni bagira mwa chino kuitwa idwi konsilitative nukubwa ko iyo bari kubarashira hama politike y'igihugu bababaza bakabumbira ibyo bagona kuko uko biri kose nabo barafite abene igihugu bari nyuma yabo nabo baserukira abanyamigambi kubabaza rero bati iki kintu mwebwe mucyumvira ko iki mukubona gute mubona ko kora gute icyo ni ingendo nziza ya politiki hanyuma kubyerekeye uko bishoboka none ganyakuwa mumeza makuru Frederike umaze kuona jinitwe mukuru w'igihugu wenye nubwi wahaguruka akavuga ati jewe ndahagurukiye igiturire ya majambo yose yahora avugwa n'abanyamigambi batavuga rumwe na leta atabariwe ariko aravuga no muzi avuga ati abanyonyezi abasuma ibinebwe bose ndabahagurukiye kandi ndabakura cyane ndabafunga none wumva bamwe batavuga rumwe na leta batoye gukora nawe gute kandi bari kubavuga rumwe nyene jeni bazi yuko byose biva nubwo nabivuze umwera ubivuga ku gihugu cyose biva kuri leadership iyo rero uburongozi bumeze neza ucaumera nka suma burakira abantu bukabahamagara bukabihamagarira ko jewe ubwanje natangwe gukunda imvugo iremeza nyiricyo mu gihugu numva ndahamagarira cyane gushyikira ibikorwa byiwe hanyuma ndabona ndafite icyizere ngo uno munsi ndabona ko abarundi benshi bariko barahamagarwa n'uburongozi bwiwe kandi bashyigikira ibikorwa ariko arakora ntacyo buzayo yuko n'abanyamigambwe nabo babikora uko nyine kuko hamwe uhogira umuntu abyita yitambika imbere cyangwa agwanya birya ariko arakora byo kurwanya igiturire byo kurwanya ubunebwe byo kurwanya kudahana nibaza yuko yoba ari umwanzi w'igihugu mugabo icyo twovuga ni uko abanyamigambi nabo boshyigikira ibyo bikorwa hanyuma bakaza bararaba turenge kuko nta byama byera ngo se bahamagariwe gufasha nk'uko twese dufasha nawe yari abibabwiye ati muze murasemerera mumbarira yarashyizeho utubwate utudusanduku two gushyiramo ibyiyumviro cyane bitagenda neza ati muze murambarira kuko nje ndabona hose hagize umuntu akora nabi mumuvuge none amaze kuvuga uko akugurura icyo bita espace mediatike akugurura espace politike abantu bakavuga baki akabahamagara ati mbwira ibyo mushaka byose mu bwitonzi wumva aho basigaye iki nibaza ko abanyamigambwe igisigaye ari ukumushyigikira hanyuma bakaraba aho bitagenda neza cyane aho yoba ariko atari kwarakora ibyo yemeye kuko nawe arafite porogaramu yatanze nibaza ko ari ukuyifata umuntu akayisoma akazaraba ati mbega bimwe yatwemerera abishyikanye hehe ariko arabikora nuko muri politiki ziza kugenda hanyuma ni mu bihugu bikomeye ubwo aje kubivuga iyo muza Amerika bafite amademokrasi akuze cyane urabona yuko bidakunda ko bose amavuga rumwe kuko hari abantu bamurundurundi nicyo gituma akwiye kubaho iyo kadre do dialogue permanent ikamaho igihamba suko bituri mu iparadiso igihambaye niyo principe uko gushaka kwamakuhari uburyo ikibazo cyose gihari gitoye umuti biciye mu nzira y'ibiganiro ata nguvu zigiyemo ibyo nabyo ndabona iyi leta kuko leta mbere yari ikibikora kose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio hanjuru rya Amerika isano yanyura i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyana Yesu Kristo nkurikiye ishyirahamwe ryanyu rirakurikirana amatora eka imbere y'uko atunganywa ariko atunganywa eka n'inyuma yayo mukaba muzi ko kenshi na kenshi uruhagarara rwose hagati y'imigambwe rwabaye imbere gatoya amatora cyangwa igihe cy'amatora n'inyuma yayo muribaza ko ubu mu myaka iri imbere igihe amatora azotunganywa uyo mwumvikano uzobandanya kubera izo mpanuro zose nuko kuje inama kuri ko kuraba
twebwe muraza no ku Burundi nkuko turaba kukirana iby'amatora imbere hagati n'inyuma yayo gushika ubu turafite icyizere yuko abanyamigambwe bose bazojyanye kugira ngo umwe wese duhereye kwiga migambi y'iterambere yemereye abenegihugu yotsinda ko mu gihe yayita nayo bakayiganirira hamwe n'abo bose bageze imigambwe hanyuma bakayishyikiriza abanywanyi babo bakabahamagarira ibikorwa by'iterambere ibikorwa byo guharira abantu n'umutekano adafite akazi na muntu nta kibuza yuko amatora yimirije atogena neza na cyane ko ibyo biganiro n'ibyabandanya kandi bakabandanya berekana ko ariko basenyera ku mugozi umwe bavugana kandi bayaza bumvikana mu gihe rero hazobwira mugenzi amatora ugasanga hariho ubushatse kuja uruhande rwiwe reka yeburya n'abenegihugu yaga batutwe batuma bati none uyu muntu ko bahora bayaza neza kandi bitabibonekeza ubu naho bigenze rero ari nacyo gituma tuhasanga uyu muntu tuhasanga perezida ashobora kuba azoba ari wenyine ba bandi nawe bamugarukiye ati bishoboye ko twabyumvikanye kandi tuheza kugenda kunoku wewe ubivamo kubera rero ni nacyo gituma tuhasanga mu byumviro byacu tubona ko uwo muntu azosanga ari wenyine hanyuma acasanga ategerezwa kuza hamwe n'abandi kandi gushika ubuya biribonekeza yuko uwo muntu gushika ubu ntawuhari nabyo byifuzwa rero atamunyamugambo yovuga ati kubera ibyiyumviro niyumvira ko inyungu zanjye zobize neze n'izi atawoja ku ruhande ngo agire ibyiyumviro bitandukanye n'ibyiyumviro bya benshi na cyane yuko muri ako iryoferaporo bavuga yuko ubugirigiri bubwira babiri kandi no gushyigikira cya cyiyumvira cy'uko iyo abantu bari kumwe bose usanga bashoboye bakazana intererano yubaka
nashaka mbaze n'umushyirahamwe ya Polinere nishimbere niba abona ko kubera imigambi mishasha yo gukorera hamwe iri kwirashirwa imbere niba abona ko mu myaka iri imbere igihe hazotunganya amatora ko murazi ko ari igihe cy'amatora imbere y'amatora cyangwa hagati n'inyuma yayo ariho haba uruhagarara murizera ko iyo mvugo izobandanya abanyamigambo bakayumva leta ikayumva eka n'urwaruka rukayumva kugira ngo iyo ntumbero yafashwe nshasha ibandanye
iyo ntumbero kuri jewe ni kubera twakiriwemo nabiyo mu 2015 habaye bijya byo mwese muhuze sino yari yatanguye u Burundi bazi ko bwari bumaze kuja mu bihugu byo gufata akarorero mbere n'ubu murabona ko amatora ya 2020 nk'uko umukuru w'igihugu akiriya gihe yari yabivuze nyakwigendera Pierre Nkurunziza ati azogenda neza cyane murabona yuko atamvururu cyane imishyamirano myinshi yabaye mu matora y'2020 nta ngorane nyinshi zabaye wovuga yuko amatora y'2025 nayo azoba nk'ibibazo nibaza yuko twamaze gushyiraho umushinga ukomeye w'ibyerekeye by'amatora deni isanzwe ihari kandi iriamaratu mu kuvuga yamaho ubu nibaza ko bamaze guca ku kizi ariko bayategura abanyepolitike nabo mu bisanzwe ibyo byose ubona bariko barakora naho ari bariko bakorera no ibikorwa by'iterambere burya batanguye no gutegura amatora kuko bicaranye babonana baganira hariya bariko barakora mu 2025 rero kuzoba ari umusigo mwiza nta bibazo binini uko je ndabibona bizaba birimo kuko imvugo turimo ya politiki no muzi iraremesha kandi izobandanya hanyuma uko kandi ndabibona n'urwaruka ruzoba rwamaze kuva mu bibazo bimwe bimwe rufite kuko ubu rurijuke cyane amakoperative rukijukira n'ukwiteza imbere mbere harabayeho na rusansima yo kubaraba kugira ngo bazoshe kubaha akazi nibaze yuko mu myaka itanu iri imbere leta izoba yashoboye gushyiraho amamekanisme cyangwa uburyo bwo kubafasha kugira ngo bave mu bukene akaba icyo kinini ahanini abarundi ikibazo kinini bafite akaba ari icyo ikibazo cy'ibya politike cyangwa ibyicaro bya politiki oya ikibazo kinini ni ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cy'urwaruka rutarufite akazi ibindi byose ntibazoze ntihagire umwanzuro uzahenda abantu abanyepolitike barumvikana bose kuva mu 1993 twanye tubabona bicaranye aho bahurira hose basangira ahubwo hari ikibazo cy'abantu babakoresha abantu bato bato kugira ngo bo babashyikira ibibanza byabo ejo rero twaramaze kubimenya nibaza ko bitazosubira mwarabibonye 2025 mwarabonye 2010 twarabonye experience ya 2015
duhejeje kubona 2020 none igicyo gutaka amatora meza mu 2025 niki nibaza rero yuko cyo kibazo cy'amatora atagenda neza cyaravuye ubu rero hari kibazo cy'iterambere n'ikibazo cy'intwaro ibereye gutsimbataza ejo navyo nibyo bikubira kugwa abanyamigambo nibagerageze bafashe
bashikire iyo migambi yashyizwe imbere na nyamukuru w'igihugu ego be mu kiganiro imona namwe mwihweje umwumvikano uri muri iki gihe amanama yamaze kugirwa ingeso umugambi murasha kubona ko n'imbere y'amatora n'igihe cyayo mu matora yimirije mu matora zoba mu myaka iri imbere mu Burundi murabona ko rwaruhagarara rwarurangwa matora rwaruhagarara rwarabwibonekeza matora rutazoba rukivugwa
nta kintu na kimwe gishobora gusubirira ibiganiro wemeye ibiganiro kemera ko mwaganira mudashamira nta kintu na kimwe kidashoboka inzo z'amatora z'imishamirano mu matora ega akenshi ni kubera iki bashamira nuko n'amategeko y'amatora bataba bayumvikanye ko ningena hagarikirwa bataba bazumvikanye ibyo rero bigiye mu biganiro bikumvikana imbere y'igihe we wumva subira kubaho gute abaho kubera naho wabashyizeho ibiganiro baba babishyizeho kugira bishwe ko baganiriye mugabo batagomba gupfundika mugabo bapfunditse ati hanone hari ufite icyumviro gitandukanye n'iki akakivuga cyacyo tukagiharira ku byerekeye ingene amatora yoringanizwa haba ku mategeko no kuba yahagarikiye icabiva mu nzira ibyo byose biterwa n'uko icyo bakaba bagomba kugishyikako
egomeye kugira ngo ujye witere imbere birakenerwa ko ujye kukiguma mu mahoro mu gihe kirekire ibi byose ko byanyemeze mu Burundi ariko nk'uko mubivuze intumbero leta y'u Burundi n'abanyamigambwe bafashe ni intumbero ishobora gufasha muri icyo gikorwa ariko kugira ibyo byose bibe birakenewe ko abategetsi barongoye Burundi eka barongoye ibigambwe bose bashyira ku muzirikanyi iyo ntumbero bagakunda igihugu bagashyira imbere imigambi iteza imbere abanyagihugu n'u Burundi kugira ibyo byose bibe nashaka mushya ntahe Suplice Nkurikiye akamumotera nk'abanyapolitike eka na leta muri rusange nakahe mu kanya gato akamumotera leta y'u Burundi nakumotera abanyamigambi
uko yabitanguye nabibonekeza leta yo kuguma ishyira imbere
yo bandanya intambwe yatanguye yo guhuza imigambwe yose hanyuma bakayaga bakumviriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane bigiye bari bashyize imbere mu kwiyamamaza hanyuma kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu hanyuma bakabyumviriza kandi bakabishyira mu ngiro mu gihe hari ibyumviro byubaka abanyamigambwe nabo bamenya yuko igihugu ari cyabo ko ugwaruka ari ugwabo mu gihe ruteye imbere ko ari igihugu izaba giteye imbere na cyane cyane ko ubu iterambere ariryo riza imbere hariho ibyibonekeza nyakuri ugwaruka rwitwaza ariko ubuye biriko birajya mu ngiro na cyane cyane hariho ibanki y'ugwaruka uzobafasha kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'iterambere atari uko barinze kubasaba ingwati icyo ni ikintu cyiza cyane rwose rero ikintu nyamukuru ni ibyo biganiro byubaka umwe wese akashyikiriza icyumviro atangotango ntongono ibyiyumviro byubaka biteza imbere igihugu n'uwo ari we wese kandi byubahiriza ubwigenge no kwihanganirana mu budasa bwabo nacyo gituma rero abo bose bategerezwa gukorera hamwe ari nabo mugambi leta y'u Burundi irikira ishyira imbere cyane cyane ivuga biti nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga ati turi hamwe twese birashoboka rero nta n'umwe aba yakuyemo nta w'umugambwe uyu cyangwa uriya bose bamagara bose kugira ngo bakorere hamwe
nashaka na apolinere nishyira imbere n'abanyene agire icyo avuze akamumotera abanyapolitike akamumotera abanyamigambo
aka
ingamba twoteranye politike nako kubandanya ingendo yo kuganira bakama babona yuko igihugu ari cyo giteza kuje imbere mbere ya byose bakarengera inyungu zabo na cyane cyane bakizigira abo baba barahaye gukora ibikorwa iyo hageze amatora cyane cyane mwene iyo migwi ya seni hamwe nabo baba bariko barayacungera nabo bankurikiye bakemeye ivyo matora kugira ngo bitume bavuga imvugo yemeje turamaze kubona yuko kenshi imvugo ururimi burya rufite ububasha bukomeye nibwo imvugo niyituma abantu bacanamwo basubiranamwo rero iyo ngendo tuyitezere kuko turabona yuko byatugejeje kure muramaze kubona yuko ingendo kwama bavuga bati ibintu byagenze kuvuga ko ibintu byagenze nabi n'ibisanzwe ni uburenganzira bwabo mugabo kugumura nabyo si byiza ni ukuvuga ko abanyepolitike bose baba bari muri muvanzi abari ku butegetsi baba batari ku butegetsi bose babone ko igihugu ari cyo kijya imbere kuko iyo ibintu bizambutse bagumuye abantu bagatambura ibi cyangwa biriya bidufata umwanya muremure kugira ngo dusubire tubyubake ndabahamagariye rero kubandanya baganira bubahana mu budasa bwabo hamwe no guteza imbere igihugu kandi bari kumwe bakabona yuko ari igihugu tuzoraga natwe abana bacu n'abuzukuru bacu babone yuko ari bo bateze kujya imbere ariko apana inyungu zabo bwite.
Murakoze namwe mushyiranahize nimubona akamotero abanyapolitike eka abanyamigambwe abakuru b'imigambwe ndavuga rumwe na leta eka umugambwe ku butegetsi eka n'abategetsi ba leta y'u Burundi ndiwe kujyamo
oya akamagere no gatera leta nitunganya byose si umugambwe bari mugambwe bica bigorana gutungana nibaza ko leta yotunganya ibyo bizagira nk'uko yabiyemeje nibaza ko yabitegetswe n'umugambwe nuko ari leta ibona ikibereye ikiyoroye rega umaze kuba leta ugira ibikugora n'ibitakugora niwe wica ugira uti kugira noroherwe tworoherwa nawe ni ukuvuga bwira bose bororerwe byogenda gute si umugambi ubivuga leta kuko niyo ibiri ku kivi umugambi niwo uri ku kivi umugambi woja ku kivi wose bakavuga ku kivi wowe umuziki w'urubangi ntacyo ubamo nukushigikira leta rero ikamenya ingene ihamagara aba kuganira kugira bashike ku ntumbero ituma igihugu kidasubira inyuma.
Ni mu kanya nibaza ko dusozera ikiganiro ariko imbere yaho bashinga nawe mu nkundiye nagomba ndabaze ikibazo kitajanye n'iki cyatuzindukanye akaba ari amakuru asohotse mu kanya amakuru avuga ko leta y'u Rwanda yahagaritse ibinyamakuru amaradiyo na televiziyo byose by'abarundi bivugira mu Rwanda nashaka utubwire iyo nkuru mwebwe mwayakiriye gute muyibona gute reka dutangire kumushyira nawe Apollinaire ishimire mu kanya gatoyi
muvuga bijya binyamakuru byarabikorera ku butaka bw'u Rwanda yugawe
yego
nyakubahwa nundikije mu bisanzwe jewe mbere nari natangaye kubona hagira amaradiyo nkajya yugawe mu Burundi ashobora kuba aguma akorera ku gihugu cy'u Rwanda kandi uzaduhanura bibe rimwe rimwe kandi akavugisha n'abantu barwanya leta y'u Burundi nibaza yuko leta y'u Rwanda yari yateze kubikora kubwanje ntawe ndimo ndavugira na byakiriye neza cyane ariko bajya nabo barafite uruhushya rwo gusubira kuza muri iyi ntumbero leta yagize bakaza nabo bakavugana na leta ukundi bashobora gukorera mu Burundi nimba bashaka gukora mugabo niba bavuga ko barwanya bari mu barwanya leta cyane barimo batavugana rumwe na leta bari hanze y'igihugu nibaza yuko aho gukorera hatateza kuba mu Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu twateza kubana neza ni igihugu kibanye ni igihugu kiri muri umuryango umwe wa East African Community ibihugu bihurikiyemo byose tuza gukorera hamwe haba mu kurwanya umwanzi haba mbere ni muri politike zimwe zimwe rero jewe nari natangaye kuko sinibaza yuko igihugu cy'u Rwanda yaba aricyo byaba byarashikiye nka birya cyari kwemera yuko hagira nk'iradiyo ivuga nka birya birya radiyo zavuga ikorera nk'ubu butaka bw'u Burundi hagari imyaka itanu n'isi ntiyari kubyemera nibaza yuko uko hari abaye gusamara ngira ngo kw'abategetsi b'u Rwanda cyangwa abandi byari byarateje bikozwe hateje mugabo ntacyo bomye tariki jambe
ibata
yuko rero bo baje barongoje abanyakuru bo gikwiye nuko bo kwegera leta y'u Burundi bakayibaza ukuntu nimba bashaka kwandanya bakora umwuga wabo ukora bakora mu Burundi uko n'ibyumvikana ukuntu umwuga wo gukora ku Burundi bawukorera mu bihugu by'urwanda
egomerekana nicyo kibazo kibaze mushyanaheze no nimubona iyo ngingo ya leta y'u Rwanda bakiye gute
niwe witubwiye ko ariko leta y'u Rwanda yahagaritse imenyeshamakuru ntabyo twari tuzi hanyuma urumva n'inyungu z'u Rwanda Rwanda rukora ibi bidate n'inyungu zabo murabona nkurikije izabo twari ko turaganira bavuga ngo biratangaje ko bavugira mu Rwanda nibaza ko aho bavugira atari icyo kibazo kuko n'uwo ariko aravuga uturi kumwe ariko avugira ku iradiyo ivugira muri Amerika ikibazo saha ivugira ikibazo tugahe twengira ngo nibyo ivuga ibyo bavuga kuko ari ibyo bavuga nabyo ibyo bavuga nabyo hari ibyo bavuze hari ibyo bazosubira kuvuga sinzi ko babahujije kuvuga n'ibyo ari byo mu byo umuntu avuga atari urusatse n'ibintu bihari igwa ikumbi umuntu aragira ati ibi nibyo cyangwa isi uri ko aravuga atari ko ararasa nk'imbona igituma uwo mubuza kuvuga ariko hari uko mbona umenga abo mu Burundi bamwe bumvise u Rwanda bumvamo ibindi bintu bwaba u Rwanda n'igihugu nka Amerika n'u Rwanda nk'icyo kimwe na Tanzania kandi inyungu zabo zowubahiriza n'Uburundi buzokubahiriza inyungu zabwo abamenyeshamakuru ni bo bazomenya ingene babyifata
reka nicyo kibazo kandi icyo kibazo umushikana surprise nkurikiye iyo ngingo umushikana surprise nkurikiye mwakiriye gute
ego twebwe mwana w'Uburundi iyo ngingo yakira neza mu gihe leta y'Uburundi iratanguye guhamagarira abarundi bose bari inyuma y'igihugu yuko bose ari bene Burundi ari Abarundi byiza bota mu gihugu cyabo kugira ngo bafashanye kubaka igihugu cy'u Burundi mu ntumbero y'iterambere ari nacyo gituma rero ngira ngo igihugu cy'u Rwanda cyumvise ko by'ukuri abo bose ntibemereye muribuka yuko bari bakwemerera radiyo ubonesha FM yari yugawe mu gihugu cy'u Burundi ntiyakora ariko ubu rero uburemewe n'amategeko usanga ari muri iyo ntumbero yuko bifuza ko nayo maradiyo akorera hanze ashobora kuza kugaruka bakabisaba yuko bashobora kuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ko igihugu cy'u Burundi ari imezo y'abavuka gihugu bose mu gihe rero abarundi bose bogaruka hanyuma bose bagahamagarirwa kandi bakabyiyumvamo ko bategereza guterera mu iterambere y'igihugu cy'u Burundi muri demokarasi agateka kazi na muntu umutekano intwari ibereye ko bose rero bafise uruhara ntangere muri iyo ntumbero rero ubunonero ku Burundi tubona yuko ari ingingo nziza na cyane cyane ko mu ibwirizwa shingiro byanditse neza yuko umurundi wese ategerezwa gukingirwa umutekano wiwe agateka kazi kiwe ntigahungabane ni nacyo gituma rero twahamagara abo bose bari hanze ko bashobora kuza hanyuma bagafasha bagakira umuganda wabo mu iterambere ry'igihugu
Surprise murikiye ndamushimiye cyane rwose ku kanya mahaye radio nshya y'Amerika
ndabashimiye nande cyane rwose kubona mwatwizigiye mukaduha tukatisipa tukajya mu iganiro murakoze
turabashimiye namwe mushyanahize no nimubona ku kanya mahaye radio nshya y'Amerika kuri iki kibazo eka ku bibazo bihambaye twaganiriye ndagushimiye nawe mushya ntaye ya Polinera nayishyira imbere ku kanya mwateruye mu ganiro ni radio nshya y'Amerika
Federike ngundikije kumanya nanje mbaye na kadimwa mbaye kugira ngo nshigize ibyo byanjye abanzo kwa manda bita bigeje cyose muta mungende
murakoze ndabashimiye mwese turashimiye kandi n'abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sangacu umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese